mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Judiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abantu 14 ni bamaze kumenyekana ko baguye mu gitero cakozwe na Al-Shabab Nairobi kuri no wa kabiri ku muhinga.
Tumepoteza watoto, Wakenya wengine walipoteza. Tuko pamoja tunauliwa na hawa watu. The terrorist does not have hana dini, hana rangi.
Uyu rero numwe mu batama akomoka muri Somalia yabuze inchuti zibiri ziwe muri ico gitero ca Kenya. Aha yari kwavuga yuko iterabwoba atadinirigira ahamagarira abantu bose kuri tuza aho baherereye. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make kwishami gishamwe mpuzamakungu ONU gitaha impunzi RCR ritangaza ko hakenewe miliyoni 296 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo bagaruke ku mpunzi z'Abarundi ziharurwa mu 345 ziba mu buzima butoroshe mu bihugu bibanye arivyo Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda na Uganda. RCR ritangaza ko ibihumbi by'impunzi z'Abarundi bishwe n'inzara kuko ibifungurwa bahabwa vyagabanijwe ku bw'ubukene bw'amafaranga. Ivuga kandi ko babangamiwe n'indwara ku bw'ubukene bw'imiti itaboneka ku rugero rushimishije. Amashure yararengewe n'abana ku buryo inyigisho zitangwa ataka novera. Kandi HCR kavuga ko hakenewe n'uburaro bwiza. RCR isigura ko itabona ico tuma ihamagarira impunzi z'Abarundi gutahuka kandi ko atanumwe mu mpunzi yorungikwa mu gihugu ciwe atavyiyumvamo. Inama nshingamateka y'Ubwongereza ejo kwa kabiri yarahakanye ku majwi menshi umugambi w'umushikiranganji wa mbere Theresa May wo gukura Ubwongereza mu ryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Ivyo vyatumye haba amakenga y'ingene ico gihugu kizova mu muryango w'ibihugu 28 kw'isango ryari tegekanijwe ariryo rya 29 z'ukwezi kwa gatatu. Umukuru w'umugambi utavuga rumwe na leta yavuze ko iryo tora ari itsindwa ry'umugambi wa May w'abakonservative kandi agasaba ko kuri no wa gatatu inama nshingamateka ikorana igatora kumukura ko icize. Intumwa z'Ubwongereza n'umwe bwa Buraya zemeranije mu kwezi kwa 11 ingene Ubwongereza ingene iva ry'Ubwongereza muri uwo muryango bizogenda inyuma y'ibiganiro bitari byoroshe. Mu gihe inama nshingamateka ibitesheje agaciro ntawuzi ibigiye gukurikira. Theresa May asegushika kwa mbere uza kugira ngo abe yatanze ikindi ciyumviro. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba wa turi kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Abantu 14 ni bamaze kumenyekana ko baguye mu gitero cakozwe n'umugwi wa Al-Shabab Nairobi kuri no wa kabiri ku mugoroba. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yabishikirije mu ijambo ry'ihumure yatanze kuri no wa gatatu mu gatondo. Yanemeje ko abakoze ico gitero bose bahasize ubuzima. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Urikaneza.
Mwijambo jiwe, Prezida Uhuru Kenyatta yavuze ko Kenya yarashumwampi n'umugwi w'abagizi ba nabi bizigiye gutera ubwoba abanyakenya biciye mu bwicanyi. Umukuru w'igihugu cya Kenya yamenyesheje kuko inzego z'umutekano zavyifashemwo vyeretse abansi b'igihugu ciwe n'amakungu ko Kenya yiteguriye kugwanya no gutuza ibikorwa byose by'iterabwoba bije biyigana. Niko gushikiriza bahasize ubuzima.
I can now confirm that as of about 1 hour ago, the security operation...
Ubu ndashobora kwemeza ko haheze isaha imwe ibikorwa by'inzego z'umutekano ku nyubako ya Dusite birangiye kandi ku intagondwa zose zishwe. Muri kano kanya turafise ivyemezo ku buzima bw'inzira karengane 14 bwatakariye mu minwe yabo bicanye b'intagondwa hakaba n'abakomeretse. Turagandaye nk'igihugu kandi umutima wanje n'umunyakenya wese wiyumvira kuri abo bagabo n'abakenyezi bazize ubugizi bwa nabi bw'ubupfu. Abakomeretse tubifurije gukira kandi nk'igihugu dukomeza kubasengera. Ariko si gusenga byonyine biriko birakorwa.
And I want to say this. We will seek out every person.
Ngire ndababwira iki kintu, tuzorondera tudahume ku muntu wese yagize uruhara mu gutera inkunga, gutegura no gushyira mu ngiro iki gikorwa bunyamaswa. Tuzobakurikirana tutaruha aho bazoba bari hose gushika bishuye ibyo bakoze. Ku butaka bwa Kenya bwose n'ibihugu bibanyi, hari inzego z'umutekano ziteguriye gushakisha, kurandura no gutsinda ibikorwa byose by'iterabwoba canke imigwi. Dutegerezwa kwima indaro abo bantu muri twebwe. Ukugwanya izo ntagondwa ni navyo umutama w'umunyesomalia yabuze inshuti zibiri muri ico gitera saba ahamagarira abantu kumenya ko ubugizi bwa nabi butagira idini.
Tumapoteza watoto wa Kenya wengine walipoteza, tuko pamoja tunauliwa na hawa watu. A terrorist does not have hana dini hana rangi.
Twabuze abana, abandi banyakenya babuze, twicirwa hamwe n'aba bantu. Intagondwa ntigira idini canke irangi n'ubwoko. Twebwe turi inzira karengane, ariko kandi hari abadufata nk'izo ntagondwa. Hari umuntu ambonye jewe nambaye impuzu z'abayisilamu aca yibaza ko ndi intagondwa. Ndi inzira karengane y'iterabwoba. Abanyakenya bamenye ko nanje mbabajwe n'abana banje nabuze, kandi sindi intagondwa. Ntibatoranya mu kwica, nta n'umwe bakeneye, twese baratwanka. Idini rya Islamu ntigigisha iterabwoba. Nta murongo n'umwe mu Korowani umubwira kwica uwundi muntu. Nta wuhari. Dufashanye kugira dufate aba bantu batuzanira ubugizi bwa nabi uko umwaka utashe. Perezida Kenyatta nawe yagarutse ku camunejereje no muri aya makuba.
Fellow citizens, for the last few years, you...
Abanyagihugu mu myaka mike ishize mwashize imitahe mu itunganywa ry'umutekano mu nyubako. Ibi byaragaragaye ejo, ariko kandi twahigiye ko tutoryama mu mukondora zosi. Mu minsi iri imbere dutegerezwa kubandanya igikorwa kidahera cyo gukomeza ibyo twubatse. Uburyo bwose buhari bw'inzego z'umutekano tuzobukoresha kugira ngo intambwe yose ikenewe ijeho gushika ihanga ryacu ricitse bwishwa ku migwi y'iterabwoba n'abo bakorana. Umuhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mijiwe n'abasanga harabaye iterambere mu byerekeye kwikingira iterabwoba. Uravye ko abantu 14 aribo bapfuye ku majyana indwi bari bahari. Twavuga ko umugenzo wacu nk'abanyakenya wahindutse bikomeye, kandi ndabakeje abakozi n'ababa harya hantu hamwe n'abagwiza tunga bahisemwo guha imyitozo abakozi babo. Gushika ubu inzego z'umutekano ntiziravuye itigiriye iki ntagondwa zishwe. Ariko Mbijiwa yemeza ko yavuganye nazo zikamubwira ko bari bane. Babiri bariyahuye biturikirije kw'ibibombe, mu gihe abandi babiri barashwe n'inzego z'umutekano. Mu baguye muri ico gitero harimo umunyamerika umwe hamwe n'umwongereza. Leta ya Amerika na ONU n'ibindi bihugu bitandukanye vyateye ivyatsi ico gitero. Iki gitero co ku nyubako ya Dusite y'abagwiza tunga baturuka mu gihugu ca Thailand cyakozwe ku itariki imwe yabereyeko ikindi gitero ahitwa LAD mu buraruko bwa Somalia ku nteko za Kenya ziri muri Amisom mu mwaka w'2016. ONU yavuze ko ico gihe abasirikare bagera ku 150 ba Kenya bahasize ubuzima. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje Urikaneza arakenuye. Tukiri ku makuru avugwa mu karere, inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yasubiye gutumwa ko. Turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ariko aradutegura ino nkuru. Amahoro Claver ngaho mu Rwanda.
Amahoro neza byane n'inahaze.
Iyo nama yatumwe ko nande hama izo baryari?
Iyo nama yatumwe ko n'umukuru w'igihugu cy'Uganda Yoweri Kaguta Museveni akabari nawe aramutswa uwo mujyango kuva mu mwaka wa 2018 gushika uno mwaka atowe uwundi ibyo bitari kimeze ukwezi kwa kabiri kuza uno mwaka yarusha muri Tanzania ndizo kwigwa harimo ikibazo cy'u Burundi umuhuza mu Kapa ame na Museveni bazotanga raporo ingene ibiganiro byagenze hazocatorwa kandi n'abandi bahuza kuko umuhuza mu Kapa yavuze ko arangije akazi kiza
ni nama isubiye gutumwa ko imaze gusiba kabiri kose wo twibutse cari catumye isiba ibyo kuvuga yuko wizera canka abandi bizera kwizo batuwe turabiretse kuko umwanyu kihari
ego cyane bwa mbere yari yatumwe ko itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe hari ku mwaka weze icyo gihe abakuru b'ibihugu n'intumwa z'ibihugu bitanu bari bitavye ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitavye kandi nta ntumwa yarungitse yasubiye ko ataviteguriye neza byatumye nama isiba ishyirwa ku itariki 27 z'ukwezi kw'icumi na kabiri ku mwaka weze ariko naho nyine irasiba kuko abakuru b'ibihugu batari bwahuze ku itariki iborohereza bose
naho nari mvuze ngo tube turarindiriye kuvuga ko bizoba canke izogira ikora tubwiye ku Burundi buri mu byari byatumye isiba ubuhoho bwo wabuze kwitaba iyo nama hari ico buravuga
Jane mu kiganiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yatanze itariki 28 ukwezi kw'icumi na kabiri guhezi akagiha Abarundi n'abamenyesha makuru yaravyemeje yagize ati u Burundi buburiteguye kwitaba iyo nama byaraye risinangiwe kandi n'umunyamabanga mukuru wa EAC Liberance Mukeko mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru ku munsi wa mbere w'iyindwi nabo yagize ati gushika ubu abakuru b'igihugu bose uko ari batandatu baremeye ko bazo kwitaba iyo nama y'abakuru b'igihugu bajya se cyangwa bakarungika intumwa
Urakoze cyane gose Pierre Claver niyo nkuru bandanye ukurikira iyo nkuru turaza kugaruka ko makuru yacu arambuye yo hanyuma hama tukanzemera no kukurikirana hagufi by'iyo nama wumva yatumwe ko mu kwa kabiri ugira umunsi mwiza ngaho Kigali turongera
Murakoze namwe umunsi mwiza
Inyuma yaho komisiyo y'igihugu ishinzwe gutunganya amatora muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo itangaje abadepite batsinze amatora yabaye itariki ya 30 kwezi kwa 12 umwaka wa 2018 bamwe mu bakandida depite biyamamarije muri territoire ya Fizi bakomeje kwinubira ibyavuye muri ayo matora inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Bamwe mu bakandida depite biyamamarije muri territoire ya Fizi bakomeje kwinubira ibyavuye mu matora y'abashinga amategeko bwo ku rwego rw'intara ndetse n'urw'igihugu Mushengero Joseph n'umwe muri abo bakandida depite icyenda bandikiye komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ku rwego rw'intara ndetse n'urwego rw'igihugu barega komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora anteni ya Fizi ko yabarenganyije gutangaza urutonde rw'ibyavuye mu matora muri Fizi ititaye ku byavuye mu minembwe
mu misozi migufi n'imisozi miremire cyane cyane mu minembwe mu Kamombo n'imirimba hari amasantre ya matora arenga 16 ayo majwi yose barayirengagije batanga resultat birengagije amajwi yo mu minembwe twemeranya nayo matora tubona kuko twararenganye bazamagana twebwe dusaba seni kuko yaturenganura ikasubira mu ibarura ry'amajwi ikahuza amajwi yacu n'ayandi majwi yose ikayaharura kuko n'abandi bose niko babigenza n'ahandi hose niko babigenza ndabifizi tuza gukora uko ibinyuranyije n'amategeko seni ni dufashe amajwi yose yinjire baharure noneho tumenye uwagize amajwi menshi buzi izo ngizo twumva kuko ari akagambane ari ubufatanye bw'abakozi bamwe ba seni n'abanyapolitike badashaka ko abantu b'iwacu binjira mu ntego
Umuyobozi uhagarariye santere yo guhurura ibyavuye mu matora muri teritwari ya Fizi Bwana Gisle Abayengwa aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone vuga yuko nubwo impapuro ndetse n'ibindi bikoresho byakoreshejwe mu matora byo mu minembwe byatinze kugera Fizi hari amajwi yo mu minembwe bari bafite kuri za carte de memoire aha agira ati
ariko sema tuseme minimali nirefu
si imisozi miremire gusa ahubwo hari ahantu henshi muri Kongo abantu bagize ikibazo cyo kugeza ibikoresho by'amatora nk'ibyo uvuga nk'amajwi inshuti zacu zo mu misozi yahageze batangaje ibyavuye mu matora ariko ibyavuye mu matora twari tubifite kuri za flash kandi nta tandukaniro rihari si mu minembwe honyine binubira ibyavuye mu matora y'abadepite ahubwo ari n'abandi baturage bo mu mujyi wa Baraka bakoze imyigaragambyo ku wa gatandatu bavuga yuko seni yibye amajwi ya Depite Louise Munga Yihanemia Mwilanyi umuyobozi mukuru muri Presidency ya Republika na Demokarasi ya Kongo Gisle Abayengwa umukozi uhagarariye ibarura ry'amajwi muri territoire ya Fizi agira ati
balomba
kose bwiye uko batwereka uburyo bibye amajwi ya Louise Munga barabibura none natwe tujyanye ikirego muri parike kugira ngo batwereke uburyo ayo majwi yibwe mwomenya yuko gutanga ibirego kw'abakandida depite bo ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu bavuga yuko batishimiye ibyavuye mu matora by'agateganyo birangirana na kino cy'umweru Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ubira mu ntara kivu y'amajyepfo
Vedaste Ngabo nawe nyene yarakenuye tukivuga iby'amatora ya Kongo abanyekongo babarigwa mu majana ni bamaze guhungira muri Uganda kuvaho amatora abaye muri ico gihugu atanga aheze bimwe mu vyo bahunga bifitanye isano n'imvururu zakurikiye ayo matora mu turere tumwe tumwe umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yahuye na bamwe bariko bahunga baca ku mupaka wa Bunagana mu burengerazuba bw'igihugu maze adutegurira ino nkuru
Bamwe baturage b'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye guhunga hejuru y'umwuka mubi n'umutekano muke wakurikiye amatora n'itangazwa rya Felix Tshisekedi nk'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Bamwe mu barimo guhunga twavuganye bamaze kwambuka umupaka w'Ibunagana mu ntara Gisoro babwije ijwi rya Amerika abo batoye ariko nabwo ntabwo bizeye umutekano dore ko nubwo watowe atararahizwa umutekano muke bari basanganywe wakomeje
na abantu banakomeza kugera moko kabona uyu munchaka icyundi nawe nchaka nibemere bumwe abanza gifate turebe umuntu uratugirira kamaro nose wagaye umuntu utari wabona icyo gukorera unza uzagitwara akanjyana neza na niwe mwami wanjye nakabira seko ndakibiye nkoreye mana wari umubyeyi nawe bari kubera ari abantu b'igihugu bamunanije nawe
yanarumubyeyi benshi babari gutorana ni Martin Fayulu wendango yo side umuntu wendango teyoba nkakabira
ubutegetsi ni bwabo ni buzumvikana akavuga ati njye ndetse ndambara abaturage bagira ubuzima igihugu kizaba cyiza ariko buno ndamwumvikana gurimo twatoye gisegeti ariko tumutoye amahoro ndanago
teye gisegeti mirango tugira amahoro n'umutekano ndamahoro taratwabona
nagiyeyo yewe kutora gisegeti na burundu umukecuru ndahonza abantu bakamba gisegeti nanjye ngamba gisegeti ari wendora niko ari umutware wacu si Abo tafsaye mundu kararahe.
Wese abo twatoye katari bo bakigiyeho none yagiye hundi rero waratambukana no rero tubera mu president.
Twatoye dushaka tugere mu tekano. Mwungiye natoye gisegeti. Kumutora kwanje njaka ko ndo ikintu yana ricahinduka. Ariko kumutora kwanje bwo byabaye ibibazo. Me umutekano ndawo dufite. Bo bizafata umwanya ariko umuntu yana Pinya kwanza kwikobeka mo gake. Bisaba tuzagire wenda ari president mwiza n'abantu bakwihangana kwigarura inyuma mu bitekerezo wenda ari byafasha buri munda kisanga mu.
Uyu mudamu we avuga ko impamba hunga zijyanye n'umukandida we yatoye.
Nge nturutse Gisigari aho bitaga Nyesisi. Mu gihe cyo narindaho twamashije gutora dutora mu president Fayulu niho nagiye kubona narindi umugabo baramuhiga baragenda baraza baratupia mu buryo bw'umugabo afasha agahunga naho yahungiye ari hano Nyakabandi akajaranterera ngo nimusangeyo byageze nyuma nuko amasasi gararira tubona abantu bari kwiruka ndavuga ni ngumya kuba hano nance baranyica nuko mbona kugenda amasasi gavuse nyuma y'amatora
umuvugizi w'umuryango wita ku mpunzi ya Shiseri muri Uganda Dunia Isa yambwiriye ku murongo wa telefone yuko ku munsi bakiri impunzi igera kuri 60 kuvaho amatora yabereye ariko ko ibyo bahunga byinshi ari bibazo by'umutekano muke byari bisanzwe muri icyo gihugu bidafitanye isano n'amatora atari ko hari n'abaki bavuga ko ikibahunza kijyanye n'imvururu zabaye mu turere tumwe tumwe nyuma y'itangazwa ry'uwatsinze muri ayo matora kandi abandi akabahunga kubera gukeka yuko hashobora kwaduka izindi mvururu zikomeye mu gihe utumvikana bukomeje hagati y'uwatsinze n'uwatsinzwe mu matora Ignatius Sibahizi Jude ya Amerika mu burengerazuba bwa Uganda
Chutizi Jude ya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Abakunzi b'ikiganiro cy'amagara yacu ntiturabibagira murazi kuno munsi sango ari gwanya ariko imbere y'ico kiganiro tubanze tunyarukire gato mu gihugu cy'u Burundi tubabwirije abanyagihugu muri site ya Buhomba ni mu ntara ya Bujumbura muri commune Mutimbuzi bavuga ko ikibazo c'inkwi bahora bafise bagikemuye abahungutse n'abasangwa baba muri iyo site barubuye amaziko aziganya inkwi mugenzi wacu mu Burundi Fidelite Ishatse atubandaniriza ino nkuru.
Imijyango yababa 300 muri site Buhomba muri zone Maramvya iteka ku maziko atamenyerewe. Amaziko asanzwe ashigikirwa n'amashiga ayo namabuye atatu ashingwa hasi mwivu maze bagashisa safuriya hejuru. Yamara amaziko dusanze muri site yatandukanye nayo duheje kuvuga. Fitina Vera numwe bakinyeje bacana kuri ayo maziko atamenyerewe atwiganira kugene bayubaka.
Mbabura ibumba bumba ngiye guca ubwatsi nkandazana nibumba ntangura sibirira ibumba hasi nshafata ubutafari ndapanga nshantangura rero kubaka imbabura
aka kantu gatobora kibona gahejo nahiye
ako nako kugira umwuka usohoke.
Amaziko tumenyereye hagatiwe n'irindi hari ikibanza kijamwo inkwi bacana nkuko amabuye ari atatu n'ibibanza bijamwo inkwi zo gucana ni bitatu. Ariko rero muri amaziko mashasha ikibanza kijamwo inkwi ni kimwe kandi nakantu gato kadashobora gukwirwamwo ibisate bibiri. Abo banyagihugu bayakoresha bayita amaziko iko aziganya inkwi.
Turavya aya mashiga tuyashimye gose kuko ari kuziganya ibintu by'inkwi
no kuvuga ko twahora ducana urukwirurerure kandi tugacisha mu minwa itatu ariko twabonye ko zica ahantu hamwe kandi bica bituma zigwira.
Nyamba twarashobora gukoresha inkwi zingana kuno umuganda muri aya mashiga twaronse uwo muganda dukoresheje umunsi umwe tuzokoresha iminsi itatu.
Ndabona mama aritekeramo kabisa irishiga rashoha n'ingoga bigatuma dukoresha nk'inkeya tugashisha n'ibuga.
Hagataho ico kigwati kibamwo abasangwa n'abahungutse. Muri abo bahungutse hari nk'abavuga yuko bene ayo maziko bari bayafise mu makambi y'impunzi bari barimwo bihugu vya Kongo, Rwanda na Tanzania. Uyu yahungutse ava mu gihugu ca Tanzania 2007.
Ayo mashiga twege turi muri Tanzania bari barayatwigishije ico gihe twaracibiti turi mu kambi kugezaho batenda baratubwira ngo abarunde tumeze nk'inzige aho turengutse mu biti vyabo turabica tukavyimba n'imizi twaraheba dukimba imizi tukaza kwinyegeza munsi y'urutara bakadukurikirana bakatwirukako kibikoko twabitoteje.
Ayo maziko aje nk'inyishu kuko abanyagihugu batoroherezwa mu kuronka inkwi. Nta mikoro bafise yo kugura makara kandi ahantu baba hakikujwe n'amazu yubatswe mu buryo bwa kijambere nta mashamba hari. Baca batungwa no kuja gusenya mu ishamba cimeze rya Rukoko iryo naryo ntiri hafi yaho. Aho rero abatoroherwa cyane cyane nabigeme n'abakenyezi nk'uko babitwiganiye.
Ngahe inkwi kugira tuzironke ziragorana kuko ziva kure turashobora no kurara inzara kubera babuze cyane
kuko atabwo buryo rero bufise bwo kugira ngo ucyane ku makara birangombwa nyene kugenda kuzizara no kugira ubwo bwoba ukemanga kugira ngo uronke ibyifungura uratinya ko wo kugirira nabi nk'umukoga. Hari abakobwa babiri bigeze gufata ku nguvu tugerera mu nzira urumva ko bari abakobwa nayo abantu b'abagabo usanga bafise inguvu ntako bari kwigwana ko bari abakobwa babiri cyeba ngombwa ko babibakorera.
Naho biruko na kwezi kurahera batanguye gucana kuri ayo mashiga mashasha. Igisata shishira hamwe impuzamakungu citaho iterambere PNUD kibicishije mushira hamwe impuzamakungu Vision nico cabigishije gukora ayo mashiga aziganya inkwi. Bamwe muri abo banyagihugu bafite umugambi wo kubigira umwuga mu kumenyekanisha ayo mashiga no mu kuyubakira abayakeneye maze nabo bakahakura agahembo. Muri commune Mutimbuzi zone Maramvya Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya ni kiganiro c'amagara yacu. Ukugorora ingingo bizwi cyane ku izina rya massage mu rurimi rw'Igifaransa birafasha mu gukinga indwara zitari nke harimo izo kudadarara ariko igihe bidakozwe neza umuntu arashobora kuhagirira ingorane umwe mu banonosoye ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo kinesitherapeute mu Gifaransa ariwe Deo Ndayishimiye arabitwiganira mu kiganiro ariko agirana na mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse
muri rusangi ukugorora ingingo biciye muri massage ahanini bikogwa mu gihe umuganga yifuza gususurutsa imitsi kugira ngo ashobore kuvura indwara kanaka ariko kandi Deo Ndayishimiye yanonosoye ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo avuga ko inakenerwa cyane no mu gukinga indwara
iyo bishitse mu ntaro ntumanye gukora imyimenyerezo ngorora mubiri massage iraheza ikaza kugira ngo bimufashe korusha imitsi no kumufasha gupfunya no kugorora ingingo ivyo muganga yamwakiriye ateza kubimukorera kugira ngo acinde igicebu akinde kudadarara kw'amaboko canke kw'amaguru vyose araheza akabimufashamwo akoresha umuti hari n'indi hakoresha amavuta bivanye n'inde n'umuntu yamwituye yaje ameze
ariko birasaba ko uwifuza massage abanza kumvirizwa n'umuganga kubera ko hari abo bitarekuriwe ko bayikoregwa nk'abafise indwara ya kanseri canke abakenyezi bibungenze imbanyi itarenza amezi atatu
urahize ukamwumviriza hari igihe biba bisaba ko yokoresha ibipimo ibi canke biriya tukarabira hamwe ko atangwara nka za kanseri kuko biba bibujijwe ko umuntu agirirwa massage afise iyo ndwara hari abaza bibungenze ugasanga amezi atatu ya mbere naho nyine biba bibujijwe ko hari iyo massage bamugirira hariho umuntu aza kwitura nyene yanavunitse akaba yayobewe aho yaje kuvyivuza kuko yateze kubanza gukoresha radio umuntu asuzume ko atavunitse muri akasanga yatemvye akababara yaheza gushika agaca yicara iminsi 34 igahera aca azarirukanwa mu nzu ya massage hakumuvurwa rusanga ahubwo uramuvunye gusumba hariho abaza bafise ibibazo vy'ikiguma cicuguruye kitarugara neza akabwira ati nungirire massage ngahe iruhande yaho numva numa mbabara ivyo byose babibujijwe
nubwo hari amazu menshi akora massage Deo Ndayishimiye avuga ko ari igikorwa gisaba ubuhinga bwo mu buvuzi
ugasanga yagize ibirenge bivyimba kubera umuntu yamukoreye massage nabi n'ibindi kubera ha gukora massage ava kumano aduga cye gukora massage ku buryo umuntu aba yarize uko hari byo guhotora umutsi kugorora kuvyo bita mu Faransa effleurage n'ivyo bita matapotement n'amapetrissage ni technique umuntu yiga uvuga uti umutsi ndawufashe gutya ndamumasanyarutsa ngira bukebuke no mutsi ndawundira ntarukira hagufi cyo cyose ukora ku mutsi w'umuntu turabifise ingaruka ku magara yiwe nico gituma rero novuga nti umuntu wese avuga ko agiye gukora massage yo kwitura abavyigiye babizi ari kwa muganga kabaza bo bita kinesitherapeute cyangwa kabaza abantu physiotherapeute bo bavyigiye bashobora gukora ibintu bidashobora gutera ingaruka mbi ku magara yiwe w'umurwayi
ukugorora imitsi ari vyo massage bikoregwa abantu bo mu myaka itandukanye babikeneye uyu yabinonosoye ariwe kinesitherapeute avuga ko nko kubana ahanini baba bavukanye nk'umutsi ubudakora neza ku bantu bakuze naho uretse mu ntumbero yo kubavura bashobora kwikoregwa mu kibanza cyo gukora imyimenyerezo isanzwe yo kwinonora imitsi
iyo umaze iminsi udakora sport uhava wisanga ufise umubiri urushe uremerewe bivanye n'akazi kenshi usanga wakoze mu buzima bwa minsi yose ariko risata cishira hamwe mpuzamakungu c'amagara y'abantu OMS kirategekanya ko umuntu yogira imyimenyerezo iminota 150 kundwi bishoboka rero ugacusanga kubera akazi kagutwaye ntibigukundira ko umwanya uronka kugira ngo ukore iyo myimenyerezo kugira ngo ucinje za ndwara zivumbuka ry'umurindi w'amaraso ama hypertension cyane iyo ndwara y'isukari cyane indwara y'umugongo igaragara cyane mu gihugu cy'u Burundi no ku isi yose muri ico gihe rero byasaba ko umuntu yitegekanya ruhira kanya cy'imyimenyerezo igihe naho umwanya utamukundiye acitura umuganga w'umukinesitherapeute
Deo Ndayishimiye abandanya avuga ko massage ikenegwa no ku bantu basanzwe bakora imyimenyerezo myinshi yo kwinonora imitsi kuko hari giye bishika umutsi w'igihimba kanaka ukadadarara canke ku bantu bakarigwa n'ibinyanya hamwe no kubafise amaguru yamaremerewe eka nabageze mu zabukuru irabafasha kutagira iminkanyari I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara mwateguriye muwongera mushikirizwa na Jewe Diane Nahazwe yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na Ingenieur Adrius yadufashije muhinga bw'ivyuma twe mikwizina rya bagenzi bacu tuwifurize kubandanya mururanigwa mu vyo murimwo aho mwari ko mutwumviriza muherereye.